bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro nshuti bakunzi bacu n'ikaze mu makuru yo muri kano gatondo mbwe gushikirizwa na Joe Diane ni nahazwe imbere kuja kuyagezeho mu karere reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza dushikirize ayagezwe hirya nino ku isi. Aloise, waramutse gute?
Naramutse neza Diane. Muri leta zumwe za Amerika abantu bashika kuri batandatu barafuye abandi cyenda barakomereka ejo ku munsi wa kane inyuma yaho imyuka y'ubumara bwa nitrogene icorokeye mu ishyirahamwe rihingura ibifungurwa riri mu gisagara cya Atlanta muri leta ya Georgia. Igipolisi muri icyo gisagara kivuga ko batanu bafiriye aho nyene cyongera koko abandi cumi batwawe gukurikiranirwa mu bitaro. Icyateye ibyo byuka bisohoka gushika ubu ntikiramenyekana kandi kiracyatohozwa. Abategetsi ba Afrika bavuga ko bariko barakora uko bashoboye kugira baronse uwo mugabane incanco amamiliyoni ibihumbi amajana mu mwaka uza, kandi basaba ko Abanyafurika bugira urunani mu kurwaniriza hamwe umugera wa corona. Afrika igeze ku bantu imiliyoni zitatu n'ibihumbi amajana ane bamaze kwandura kuva uwo mugera ugaragariye mu kwezi kwa kabiri kuri uwo mugabane. Kuva icyo gihe gushika ubu umuyobozi w'ikigo cya Afrika kijejwe gukurikirana indwara CDC Dr. John Nkengasong avuga ko ku mugabane wose hamaze gupimwa abantu miliyoni mirongo itatu. Afrika yefiza imbere mu bihugu cumi bimaze gupimwamo benshi. Nkengasong avuga ko ibihugu bine gusa Maroc, Misiri, amazinga ya Seychelles na Guinea arivyo gusa bimaze gutangura gucandaga abanyagihugu bavyo ku bwinshi. Umutegetsi avuga ko icyo yihutira imbere ya byose ari igikorwa cyo gucandaga. Tukivuga kuri uwo mugeranye n'umuyobozi wa OMS ku mugabane wa Buraya Hans Kluge yavuze ejo ku munsi wa kane ku uwo mugabane uri mu cyo yise amayira abiri ya COVID-19 aho programa yo gucandaga isa n'itanga ibyizigiro mu gihe igisanira cy'uwo mugera nacyo kirwa gitera ubwoba mu banyaburaya. Mu ijambo yashikirije ari i Copenhagen muri Denmark, Kluge yavuze ko ibihugu 35 bya buraya bimaze gutanga incanco imiliyoni 25 za COVID-19 ariko yavuze ko abandura baguma biyongera kandi n'iki kindi gisanira cya corona cyatumye gucandaga bishigwa imbere ya byose mu byihutirwa. Umuyobozi wa OMS yavuze ko ingingo zo guhagarika imirimo mu ntumbero yo guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera zikwiye kukumizwaho kandi zigakomezwa ariko ko mu bihe biri imbere bizoba bimeze neza. Urunani rw'abamenyeshamakuru muri Sudani rwagiriza igisirikare cy'icyo gihugu kubabuza kwinjira kurondera amakuru mu ntara ya Darfur irangwamo imidugararo y'intambara. Ugutana mu mitwe guheruka kwahitanye abantu amajana bafuye n'abarenga ibihumbi jana bahunze ingo zabo. Igisirikare cya Sudani cyavuze ko imvo z'umutekano arizo zatumye abamenyeshamakuru bafatirwa iyo ngingo. Urunani rw'abamenyeshamakuru muri icyo gihugu ruhamagarira bagenzi babo guhagurukira hamwe bakirwanira bakagwanira ubwigenge bwabo bwo kumenyesha amakuru. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ahanura Ubushinwa na Leta Zunze za Amerika kunagura ukundi gusha imigenderanire bagakorera hamwe cyane cyane mu kugwaniriza hamwe ihindagurika ry'ibihe. Kuva leta ya Trump itangaje mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2017 ko Amerika yidohoye mu masezerano y'i Paris kwihindagurika ry'ibidukikije, Ubushinwa bwo bwabandanije bugabanya ibyuka burungika mu kirere. Umunyamabanga mukuru wa ONU avuga ko ibibazo by'ubudandaji hamwe n'ubuhinga bwa tekinolojia hagati y'ibyo bihugu rutura bishobora kuvamwo uguhiganirwa canke ugushira hamwe. Guterres arashima kandi byatangajwe na leta ya Biden kwitegekanya gusubira gushira amafaranga mu bigo n'imigambi ya ONU.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza yose abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora kongera kwiyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Ikaze rero makuru nayo agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Haraheze imyaka 60 Repubulika isubiriye ubwami mu Rwanda. Umugambwe RDI Rwanda rwiza utavuganwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu ukabukorera mu buhungiro wavuze ukubona ejo hazoza ku Rwanda.
Abantu ni barekuru ubutegetsi n'ubutegetsi bushya burimo cyane cyane urubyiruko, tubwiye ko abakoze ibyaha bose n'abapfuye batahanwe. Tubivanye kurwana kurwana ubuze abarwanyi batumbira iki, ndavuga abarwanyi inyuma ya Kagame abantu barashize ariko mwaje tukayikira abuze tukumvikana.
Uyu ni Faustin Twagiramungu aramutse umugambwe RDI Rwanda rwiza akaba yanahoze ari umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu. Muraza kumwumva muri ano makuru mu gihugu cy'u Burundi. Naho muri make, President Evariste Ndayishimiye ejo yategetse urwego rucungera ingene bimenyesha makuru bikora muri ico gihugu CNC mu funyapfunyo kuvugana n'indongozi z'amaradiyo yugawe agasubira kugurugwa. Ico zime mu ndongozi za maradiyo zivyibaza ko ni mu ntango yano makuru mugiye gushikirizwa na Jodiane Ninahazo. U Rwanda rwarahirukuje imyaka 60 ubutegetsi bugendera kuri Repubulika busubiriye intwaro ya cami. Wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Faustin Twagiramungu akaba ari n'umuyobozi w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi RDI Rwanda rwiza yarayahaye ikiganiro abamenyesha makuru ari mu Bubiligi biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaragikurikiranye.
Mu gice kinini iki kiganiro bwana Faustin Twagiramungu avuga kuri Repubulika na Demokarasi mu Rwanda yanenze imikorere y'ubutegetsi buriho avuga ko bubangamiye kwishyira ukizana kwa Rwanda. Twagiramungu kandi yumvikanye asa n'ushimangira inzira yo kumvikana kuruta izindi zose harimo n'iyo gukoresha ingufu. Uku kumvikana no gusasa inzobe bisa n'ibyo mu ijambo yigeze kuvuga mu 1991 ryatumye benshi bamwita rukokoma. Namubajije niba yumva bigishoboka no muri iki gihe.
Njyewe wumva mbivuga numva mfite ikintu cy'ikiniga. Sinumva ko abantu tufata amateka amwe twarafujije twese, tuvuga ururimi rumwe, badahata babanye n'abandi bantu, batutsi barabanye babana n'abahutsi, mwaretse ariko tukabana. Ikibazo ni ikihe? Mubwize ukuri, si ukubeshya. Nubwo tuhagarara hariya ku rukuta ndakubita urusoro, ariko abantu bazashyira hamwe, mfite abana ariko navuga nti nabwira ngo abana banjye bazabeho, ndabakwemera. Usengero nsigaranye imyaka ingahe? Ibi ntabwo ari ibintu dukinamo rwose. Mukuru ko mushoboye ari ukubyigisha, ari iki muzakore za sondaje abantu bakeneye kubaha. Mureke turi kuri Rwanda rushyashya.
Mu myaka mike ishize Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga nyinshi mu gusenya imitwe batavuga rumwe nayo, yaba iyitwara gisirikare cyangwa iy'abanyapolitike. Bwana Faustin Twagiramungu ni umwe mu banyapolitike bake bamaze igihe batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagikorera mu buhungiro. Ishyaka rye riri mu mpuzamashyaka imwe n'irya Paul Rusesabagina uherutse kwisanga i Kigali mu Rwanda ahakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba. Twagiramungu maze imyaka irenga 30 muri politike y'u Rwanda, azwiho kuvuga ibitekerezo by'adategwa no guhitamo amagambo arashe mu kubyumvikanisha. Hari byinshi bishingiye kuri politike atumvikanaho n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, ariko uyu munsi yanagize icyo avuga ku gihugu cy'u Burundi giherutse kugaragaza icyizere ko umubano wacyo n'u Rwanda waba uri hafi gusubira mu buryo.
Njyewe nabumbwira abanyarwanda, nabwira Abarundi, niba banyumva bazanyumve, Barundi, Barundi kazaho muri bose, mugomba kwitonda, mwitonde cyane, mwitonde kumvikana n'u Rwanda. Mugomba gusobanurira Abarundi ibyo mushaka kumvikana mbere na mbere. Ni ukumvikana ku mipaka, ni ukumvikana ku mibanire myiza. Ni iki? Ntabwo umuntu yafata intwaro ngo aje kuvanaho umuperezida wanyu agateshwa ari uko na Tanzania hari bigiyemo, warangiza ngo mugiye kumvikana nabo. Iki ni ikintu yatanze, zi ni iki? Nimubanze mumubaze aho yatsinze perezida wanyu. Ndabona icyo ni cyo cya mbere. Nakivuga kandi akavuga ati mbasabye imbabazi, muzamusaba imbabazi ariko si uzamukina kugeka. Ntabwo yasaba imbabazi ko yishe umuperezida wanyu wakomeza ategeka ngo azasaba imbabazi, akazisaba n'abantu yiciye muri iriya ndege bose, ari umuntu perezida wa Habyarimana. Ariko umuntu mwumvikana nawe, mwumvikana nawe kuri iki?
twagerageje gushaka abahagarariye leta y'u Rwanda ngo bagire icyo bavuga ku magambo Twagiramungu yavuze ku miyoborere y'icyo gihugu ndetse no ku byabaye mu Burundi, ariko ntibyadushobokera. Gusa u Rwanda ntirwahwemye kuvuga ko nta ruhare rufite mu bera mu Burundi, rukavuga ko ibyo muri icyo gihugu bireba Abarundi ubwabo.
Nenetse ku masonga nkitangura, president w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yarayategetse urwego rucungera ingene imenyesha makuru bikora mu Burundi CNC mu mpfunyapfunyo kurondera mu maguru masha abatwara amaradiyo yugawe canke hagaritswe kugira ngo baganire maze barabe ko subira kugurugwa. Ntibiratomoka neza ayo maradiyo umukuru w'igihugu yavuze ayariyo. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ku bw'umukuru w'igihugu amaradiyo nibemenyesha makuru vyugawe hamwe n'ivyafatiwe ibihano bibwirizwa kugurugwa kugira navyo biterere mu kubaka igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu nama yagirishije abarongoye amaradiyo nibimenyesha makuru vyemewe n'amategeko mu Burundi kuri uyu wa kane i Bujumbura. Perezida Ndayishimiye yahaye ububasha urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora bwo kuvugana n'abatwara ayo maradiyo.
Icyo ndabwiye cyo ndabemereye nuko n'amatate twageze mu kahise tuteza kurondera ingene atarebwa umuti. Hari ibimenyesha makuru byafatiwe ingingo ndakubwire sense camuja hamwe mwicarane murangire mu bitorera umuti tubiheze twese tuje ku kivi.
Ico bikoze ntiyatomoye neza amaradiyo nibimenyesha makuru vyegwa nako kamo ivyari vyo. Ni mu gihe kuva mu mwaka w'2015 amaradiyo atatu yigenga ni televiziyo imwe ariyo Radio RPA, Bonesha FM na Radio Television Renaissance atakivugira ku butaka bw'u Burundi, ndetse abarongoye ayo maradiyo n'abamenyesha makuru batari bake bayakorera barahunze igihugu. Abo bagiriza inzego za leta ko arizo zaturiye zongera zugara ivyo bimenyesha makuru. Nabo biruko ubutegetsi bwashikirije ko ayo maradiyo yifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Kuva mu mwaka w'2018 naho amaradiyo abiri mpuzamakungu Ijwi ry'Amerika na BBC y'Abongereza yarugawe. Ayo yose nayo yagirijwe ko ashikiriza amakuru atariyo kandi acanishamwo. Ijwi ry'Amerika ryamenye ko hari n'ibindi bimenyesha amakuru bikorera mu gihugu biri mu bihano byatanzwe n'urwego sense. Aha umukuru w'igihugu yasabye abamenyesha makuru n'abandi bakurikiranye hagufi uwo mwuga ko bokwikubita gashi bagashikiriza inkuru z'ukuri gusa.
Bizwi neza kumenyesha makuru adashobora kubesha, nico gituma umunyamenyesha makuru ni abeshe nta numwe afitemera ko yabeshe. Niwe ategereza kuba umunyakuri wa mbere. Vyanditswe yuko kizira kikaziririzwa kubesha. Umumenyesha makuru, umusoda, umucamanza, umupolisi, indongozi kirazira gukosha. Kubiriki ayo migwe ndababwiye bakoresha ikigwanisho gikomeye cyane cica mu mwanya mutoya. Umumenyesha makuru rero afise ikigwanisho kimwe bavuga bati mugenda komange ngete nimwiyumvire nk'ubu tukantu gato hiruze wazobari kimenyesha makuru kivuze kiti ubunyene mu gisagara cha Bujumbura bahejeje gutora abantu 5000 bagwaye COVID-19 ya yindi shasha ya nouvelle variante. Ubunyene turi ngaha baduhaye makuru mbwira mwe bingana mugenda muri cyo gisagara yo tagura kwiyumvira igero ukata widogera rwo aho wumvise ko yeze kongwa nyumuteka COVID.
Umuhinga yashikirije icigwa nawe umwigisha muri za kaminuza Adolphe Sururu avunira kagohe abakora uwo mwuga kwandika no kuvuga inkuru zijanye n'iterambere ry'igihugu aho kuvuga ibitagenda neza gusa. Bamwe mu batwara amaradiyo yugawe bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bari Bujumbura bavuze ko akirikare kugira ngo bagire ico bashikirije. Gusa bemeza ko biteguriye kwitabwa mu bonano bohabwa n'urwego sense. Ico bikoze kubwa bahunze nka Bobo Rugurika atwara RPA. Amakenga ni menshi
no gushima imvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe ivyo yavuze yo bayabikuye ku mutima. Twebwe nk'abamenyesha makuru nk'abarongoye ivyo binyamakuru nyene iri ya leta ya CNDD-FDD yasambuye ikangaza ababikorera ntaco twe tutokora kugira Uburundi busubiye kwisubiza iteka mu makungu kibigihugu kigendera ku ntwaro yubaha amategeko ico bita état de droit. Ariko rero turibaza ingene ivyo biganiro bishoboka ingene bigiye kugenda kumbure hari kuba harabaye ibindi byari gukogwa imbere nko gukuraho ibyo bintu byo kuvuga ngo haramamanda y'ubutungana barondera ariko aho umuntu avuga ati reka dutekane turindire turabe iyo bijya
abo bikeka ko bobo ivyo kugurura ama radio yabo bitabaraba kuko bagifatwa nk'abansi b'igihugu naho bemeza ko atari ivyo ijwi rya Amerika ryabajije ubutwa rwego sense ingene ivyo biganiro bizogenda. Nestor Bankumukunzi mu majambo make yatwishuye ati nzotuma ko inama ihuza bimenyesha makuru vyugawe na sense ku munsi wa mbere namubajije ayo ma radio ayariyo na wati kumenya urutonde rw'ivyo bimenyesha makuru byo nsaba kurinda kuraba neza ivyari byo yamarubu sindi mu biro. Nestor Bankumukunzi atwara sense yemeye kuzoha ikiganiro ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatanu kugira ngo atange umuco no kuzindi ngingo ziherekeza kamo katewe no mukuru w'igihugu Pierre Nkuru Kigali kubwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika twagerageje kurondera bamwe mu bayobozi b'u Burundi bajejwe ivyo kumenyesha makuru barimwo ababijejwe mu biro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo batomore neza ivyayo ma radio ariko ntitwashoboye kubaronka. Reka turindire iryo sanga umukuru wa CNC mu vise yahaye mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru kuri no wa gatanu nihagira ica avuga turaza kukibatangariza.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri no wa gatanu Geneve mu Swisse haraza gusozerwa inama igira 37 kucegeranyo mpuzamakungu ngaruka mwaka kuyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu UPR mu mfunyafunyo mu bihugu byose bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. U Rwanda muri iyo nama yatanguye itariki ya 18 uku kwezi rwarasuzumwe ku wa mbere ibihugu bigera 30 mu byitabiriye iyo nama birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bigasaba Leta y'u Rwanda guhindura imyitwarire kugira ngo uburenganzira bwa kiremwa muntu bwubahirizwe gusumba. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana adufite ibindi kuri ino nkuru.
Iri ni isuzumwa rikorwa buri myaka 5 buri mwaka hasuzumwa ibihugu 42 bigakorwa mu matsinda 3 y'ibihugu 14 muri buri tsinda. U Rwanda rwaherukaga gusuzumwa mu mwaka wa 2015 kuri wa mbere nibwo byabaye. U Rwanda ruvugwaho kuba rwarateye imbere mu bukungu no mu mibereho myiza y'abaturage ariko ambasaderi w'Ubwongereza i Geneve mu Swisse Julian Braithwaite avuga ko igihugu cye gihangayikishije n'ubwisanzure buke burangwa mu Rwanda.
As a member of the Commonwealth and future chair in office, we urge Rwanda to model
Commonwealth. Igihugu kiri muri Commonwealth kandi kitegura kuyobora uwo muryango, turasaba u Rwanda gutanga urugero rw'indangagaciro za demokarasi, kugendera ku mategeko no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu.
Biteganijwe ko u Rwanda ruzakira inama 26 umuryango wa Commonwealth mu kwezi kwa gatandatu. Inama yasubitswe umwaka ushize kubera impamvu za COVID-19. Hari ibyo ambasaderi w'Ubwongereza Braithwaite asaba ko u Rwanda rushyira imbere.
Conduct transparent, credible and independent investigations into allegations of extrajudicial killings.
Kura iperereza ryigenga ku bantu bicwa, abagwa muri gereza, ababurirwa irengero n'abashirwa ku ngoyi no kugeza mu bucamanza ababikora, gufasha abanyamakuru gukora bisanzuye badafite ubwoba no kubarindira umutekano, kandi abategetsi ntibabima amakuru.
Minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda Johnson Busingye wari muri iyo nama yagaragaje ko u Rwanda rwashyize mu bikorwa imyanzuro 50 rwari rwahawe umwaka wa 2015, anavuga no ku kibazo cy'abantu baba bafungwa.
The government of Rwanda wishes to note that Rwanda maintains separate prison facilities.
Guverinoma y'u Rwanda irifuza kugaragaza ko u Rwanda rufite gereza zitandukanye, ahafungirwa abasivile n'ahafungirwa abasirikare. Gereza 14 zose zirazwi kandi zikora mu buryo bwubahirije amategeko. Nta gereza zinyuranyije n'amategeko ziba mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda iramagana ibyo birego bidafite ishingiro kandi biba biherekejwe n'impamvu za politike zabo babishyigikira.
Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Geneve Charles Bentley nawe kimwe na mugenzi we w'Ubwongereza yasabye u Rwanda ko nta bantu bongera kwicwa cyangwa se ngo baburirwe irengero, guteza imbere ubwisanzure, abanyamakuru ntibongere gufungwa amaherere cyangwa se ngo babuzwe amahwemo igihe bari mu kazi kabo. Umuyobozi w'ishyaka Dalpha Umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda Victoire Ingabire Umuhoza asanga kuvuga ibitagenda ari uburyo bwo kubaka igihugu kigendera ku mategeko.
Urugero na buharwa hafi rwa vuba mu mpera z'umwaka ushize turangiza umwaka gutangira 31/12, nka Rwanda Reveni yaragiye ikora mu bacuruzi baciriritse muri Rubavu ishakamo ngo harabo basanganye magendo. Abo bantu uyu munsi bafungiye mu kigo cya Kanzenze Center, ni ikigo bafungiramo inzererezi. None ukibaza ukavuga uti uwo muntu ntamwava gushaka kumugeraho, hashobora gushyikirizwa ubutabera. Abo bantu bamaze ukwezi bafungiye ahantu si muri kasho ya polisi, si kasho ya ribu. Rwanda Reveni byonyine ko bishobora kujya gufata abantu ikabafunga ni ikibazo, kuko ntabaribowe mu nzego zibifite mu nshingano zayo. Niba bafite n'abantu bagomba gukurikiranwa, inzego zibishinzwe zagombye kubafata zikabashyira mu makasho azwi. Iyo rero abantu bavuga ngo abantu bafungiye ahantu hatazwi, ni nk'ibyo baba bavuga, kuko uwo muntu niba bamusanganye magendo, ese bagomba kujya kumufungira aho ngaho muri icyo kigo mu nzererezi? Si umuntu n'inzererezi, ni bamucamande hanyuma bamufungura. Ariko harimo ababyeyi batandukanye n'abana babo, abantu barimo ndetse baranzukure bati barakubiswe. Nk'ibyo ngibyo iyo abantu babivuze tuba tugira ngo twubake igihugu kigendera ku mategeko.
Ibihugu bigera kuri 35 byahamagariye u Rwanda gukomeza kwisuzuma mu byerekeranye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Urugero Mozambique na Namibia byasabye u Rwanda gukingira abana bashyingirwa bakiri bato. Ubufaransa bwasabye u Rwanda gushyira umukono ku masezerano ashyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Shepeyi. Canada yasabye ko abana baba mu muhanda batatabwa muri yombi amaherere. Ububiligi busaba ko abaturage bagira ubwisanzure busesuye ntibaniganwe ijambo. Naho Denmark ivuga ko Leta y'u Rwanda igomba gushyira amagereza yayo mu rwego mpuzamahanga ku birebana n'uko abafunzwe bagomba kwitabwaho. U Rwanda ruzongera gukorerwa isuzumwa ku miterere y'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu mwaka wa 2025. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Venuste Nshimiyimana, urakoze. Dusure mu gihugu cy'u Burundi, aho umukuru w'urwego rujeje umubano mu bigo vya kaminuza za leta yategetse ko atamwigeme avyigamwo azongera kwambara impuzu zerekana ibihimba bimwe bimwe nk'amabere, ibibero n'umugongo. Abahungu biga barara n'abigeme ntibemerewe kuba mu vyumba vyabo badasangiye igitsina inyuma ya saine z'ijoro. Ido nido na mgenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Ubuyobozi bukuru bw'abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi bumenyesha ko ingingo bwafashe ziri mu ntumbero y'ukugarukana urutonde n'ukubaha no kubahiriza izina ry'iyo kaminuza n'abayigamwo. Zimwe muri izi ngingo zibuza abanyeshure kwambara impuzu zerekana ibihimba bimwe bimwe nk'umugongo, ibibero hamwe n'amabere. Ariko kandi abanyeshure kiretse mu vyumba kubaba mu buraro nta makamba mbiri bemerewe kwambara, hamwe n'udupira canke amashati vy'amazu y'ubudandaji na cane cane ariko ivyamamazwa n'amazu yo gutumatumanako. Urwandiko rwashizwe ahabona kuri uyu wa gatatu, ariko rwatewe ko mukono kwa 21 uko kwezi rubabuza kandi kwambara ikamba mbiri mu bigo byose bya kaminuza iyo biva bikagera hamwe n'amapantaro bafise ubushita ico bita dechirene abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi kandi mu byumba bigiramo nta nama cyangwa amasengesho bizongera kubakorerwa atari ukwiga byonyene n'abiga barara nta mwigeme yemerewe kuba ari mu cumba c'umuhungu inyuma isaha zine z'ijoro nk'uko atamuhungu azakira uwo badasangiye igitsina inyuma izo saha nyene ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko aberekewe n'izi ngingo bazakiriye nubwo batari bake banse kugira icyo bayivuga ko hari abemeye ariko nta n'umwe yashimye kumwidondoro w'umenyekana umwigeme yasanga zino ngingo zitabereye kandi zigaramira cyane abakobwa kurusha abahungu
hari ingingo zitari zikenewe gufatwa kubera n'ubundi dusanzwe twubahiriza nta muzi zisarisha cyane twambara baciye bavuga ngo barabibujije sinumva icyo babigirira mu bisanzwe babakwiye ku tumbera dufate nk'uwabikoze bakamuhanura bisanzwe ahanini mbona nk'ingingo bakunze gufata bazifatira twebwe abakobwa hama kubyerekeye nk'amaminijipe baraturenganya kuko ngaha nta muntu yambara minijipe isarishije kubyerekeye amadeshire naho nyene hari impuzu tujana mu maboite hari impuzu tujana ku maplage izo ntidushobora kuzambara mu ishure n'ubundi gikintu nosaba nuko twotahurana ku rugero guko umwe wese asanzwe ameze kuko nk'uwo muntu mubwiye ngo igipafise n'iminijipe ugacu sanga nizo yifitiye gusa afise igipo zose zigera ku mavi yo hava asanga yagiye gusaba ati mungirire yindi shopping navyo nikindi kibazo
ariko no musore yashimye izo ngingo mbere abona yako ziza gusubiza agateka kaminuza y'igihugu
bizotuma akanovera canke agateka karanza kaminuza y'u Burundi gasubira kugaruka ndashima cyane nko kintu cafashwe kujanye n'inyambaro ko nk'umuntu atopfa kuja mu ishure yambaye uko ashatse canke ato hari ibibanza bimwe bimwe basabye uko ta muntu yopfa kugendamwo yambaye uko ashatse nk'amasandare nk'imikanda mbiri n'impuzu z'amadeshire cyangwa amaminijipe byo ndabishima kuko bigarukana indero cyane nashima n'ikindi ibintu mwene bavuze by'uko umunyeshuri akwiye kwitwararika avuye nk'inyuma ya kaminuza yinjiranye nk'ibintu akabizana bihishije bimeze neza panakuza bigaragara ucumengo kaminuza yacitsirigara
ariko asanga n'impuzu z'ibimenyetso by'imigambwe z'ababuzwa ni mu gihe amasoko y'ijwi rya Amerika yagemereye ko mu bigo bitandukanye ibonekeza mbere n'uyu munsi ariko byari abanyeshuri bambaye impuzu z'ibyandiko bya CNDD-FDD umugambo uri ku butegetsi hamwe n'igisata cy'urwaruka rwabo imbonera kure
nifuza yuko nk'izindi mpuzu nk'iz'imigambwe zobuza kuko hariho nk'igihe usanga nyene bituma nk'umuntu kanaka yambaye yo nahohotera uwundi muntu atayambaye cyangwa iyo mubona nabi bivanye n'ukuntu yoba yishimikije iyo mpuzu cyangwa yoba mubonyanye iyo mpuzu akamufata nabi bivanye n'ukuntu yoba yambaye iyo mpuzu ce naho agakorera ikibi umuntu bivanye n'ukuntu yoba afise icubahiro c'iyo mpuzu
unabasanga atamara neza arimwo
ntibigoye nta bifuna birimo nta ngingo zizo kuhohotera umunyeshuri zirimo kuko nta muntu atobishobora kuko nta muntu ashobora kubura impuzu yoshobora kwambara kandi musamwe na kaminuza y'amanyagateka ufashanya nyinshi barafashanya udafise aramugenzi waramufasha kandi mu rukundo rwose nta muntu ashobora kuri impuzu mu gihe aba yabigombye twitwaye udufashanya
Jonas Musabyimana seruke abanyeshuri b'ibigo bya kaminuza y'u Burundi muri rusangi yashimye kuduha amajwi nk'uko yari yabitwemereye imbere y'umutaga gusavuze kuri telefone muri make kwizingingo atanabi n'imwe zigamije yongera ko nk'u rwandiko rubivuga mu ntango zifite intumbero y'ugarukana rutonde n'iteka mu bigo bya kaminuza y'igihugu kaminuza y'u Burundi yashinzwe mu 1964 ubu yifuza abanyeshuri barenga 7,000 bakaba bari mu bisata biri ku migwa mikuru y'ubutunzi Bujumbura na politiki ya Gitega atazokubaza zinongingo bitekanijwe ko bazohanwa ariko babanje guhanurwa ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bugeze ubu ntaco burazivuga ko ico bikora nta vyemezo runo rwego ruseruka abanyeshuri rushobora gusohora rutabigiye inama n'abatwara kaminuza canke batabanje kubishigikira eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ncuti mwari muduteza amatwi akaba ino ngaduce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru vya mbere twa tubafitiye muri kano gatondo ariko imbere guhana gahindukira reka tubatumirire mu bindi biganiro vyo mu masaha ari imbere ivya kino gitondo vyaremeshejwe na Joe Diane nahaje vyari bihagarikiwe na Edi Rwema Facile Gebehu nawe niwe yashize amajwi hamwe bompi abagize uruhara bose kugira ngo rero bitegurwe vyongere bashikire tubashimire tubipfuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose na huta
Radio ijwi rya Amerika Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu
kugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.